Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane, itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Ibyo duhaye byose turabishimye, icyangombwa ni ibihano, ni uko duhanira umuntu watugiriye nabi.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bacitse ku icumu yaronse indishi. Ni mu makuru tubafitiye mu kanya kari imbere. Turabafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze. Oriane, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Ahumurere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Nigeria, aho abagwanyi bikekwa kuba baramuhari Boko Haram bateye igisagara cya Maduguri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ibyo bitero byarimwe ibisasu bikomakomeye byatumye abanyagihugu batari bake batizaho barahunga kuri wa gatatu, kandi bisasu byumvikanye mu gisagara cha Jidari Polo kiri ku mungwa mukuru wa leta ya Borno. Umuvugizi w'igisirikare cha Nigeria, General de Brigade Sani Usman, yatangaje abicishije ku rubuga rwa WhatsApp ko hari abagwanyi b'umuhari Boko Haram bashatse gutera igisagara cha Jidari Polo, yamara ko bose bafashwe kandi ko umutekano wagarutse. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, Perezida Muhammadu Buhari yaratangaje ko umuhari Boko Haram watujijwe n'abasirikare ba leta ko abagwanyi ubu bahungiye mu ishyamba rya Sambisa. Yamara ibitero n'ubu bikaba bikibandanya, aho abakamikaze babandanya gutera ku nkengera za Maduguri. Abarongozi mu gisata cindero muri leta ya Imatong muri Sudani y'Ubumanuko bateye akamo kuri uyu wa gatatu abanyeshuri bihumbi kugira basubire ku mashure, naho hakiri ibibazo bitari bike byugarije imiryango yabo. Ni mu gihe kandi hari amashure atari make yagizwe ibirindiro by'abasirikare ba leta hamwe n'abagwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abarongozi mu by'indero hamwe n'ishyirahamwe rya ONU gita abana UNICEF bamenyesha ko ari byangombwa ko haba umutekano ukwiriye kugira abanyeshuri bashobore kuguma ku mashure. Bavuga kandi ko abanyeshuri baharugwa mu 40,000 bahevye amashure bivuye ku ntambara imaze imyaka irenga 3. Hassan Orbano, umushikiranganji w'indero, yatangaje ko leta hamwe n'amashirahamwe yabagira neza bategereza kwitaho gusumba indero y'abana b'abanyesudani y'umanuko. Orbano havuga kandi ko hakiri inzitizi ku bana b'abigeme bataja mu mashure bivuye ko bajya kubaka bakiri bato. Leta hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Donald Trump yarayagenye Christopher Wray ngo aze arongore ikigo FBI kijeje gukora amatohoza ku vyaha. Wray yaragenywe yahoze ari umushingwamanza w'igihugu. Sarah Sanders, umuvugizi mu biro kwa Perezida Trump, yatangaje kuri uyu wa gatatu ko Wray yagenywe hisunzwe igihagararo ciwe nuko ari we akwiriye muri ico kibanza muri kino gihe hari ibibazo vya politike. Sanders yavuze kandi ko mu kugena Wray, Perezida Trump yarondeye umuntu ashobora kwemerwa n'impande zose za politike. Mu gihe yo kwemerwa n'inama nshingamateka, Christopher Wray akazoca asubirira James Comey aheruka kukomborwa muri ayo mabanga. Iryo genwa ryabaye kuri uyu wa gatatu buca Comey yitaba inama nshingamateka mu ntumbero yo kuja kwisigura ku matohoza ajanye n'imigenderanire y'Uburusiya hamwe n'umugwi wari ujejwe imyiyamamazo ya Perezida Trump. Christopher Wray afise imyaka 50 muri kino gihe, akaba asanzwe ari umushingwamanza muri leta wa umushingwamanza wa leta mu biro vy'abashingwamanza mu gisagara ca Georgia muri leta ya Atlanta. Kuri wa gatatu abategetsi babiri bo mu bisata bijejwe gukora amatohoza no muri Leta Zunze za Amerika bitavye inama nkenguzamateka mu ntumbero yo kwishura ku bibazo bijanye n'imigenderanire hagati y'Uburusiya hamwe n'umugwi wari ujejwe gutunganya imyiyamamazo ya Perezida Trump. Mu mwaka uheze, abo bategetsi bompi bisiguye bavuga ko batigeze basunikwa kurenga ku mategeko y'akazi kabo canke ngo basabwe ibidahuye n'amategeko agenga amabanga yawo. Michael Rogers umuyobozi w'ikigo kijejwe umutekano mu gihugu yarahakanye umugwi ujejwe amatohoza mu nama nkenguza amateka ko ataco aza gushikiriza mu byo yaganiriye na President Trump muri aya mezi ya nyuma aheze. Bahakanye kandi kwishura ku bibazo bijyanye n'uko President Trump yoba yarabasavye guhagarika amatohoza ku ruhara rw'Uburusiya amatora ya Amerika. Tubutse ko kuri wa kane James Comey ari aheruka gukomborwa mu mabanga yo kurongora ikigo FBI kijejwe gukora amatohoza ku vyaha, ari haza kwitaba inama nkenguza amateka mu ntumbero yo kwishura ku bibazo bijyanye n'imigenderanire y'Uburusiya n'umugwi wari ujeje gutunganya imyiyamamazo ya President Trump. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inama nkenguza amateka yateye intambwe ku iteko ryerekeye ibihano bishasha bigenewe igihugu cya Irani kuri uyu wa gatatu. Iyo nteguro y'itegeko itegekanya ibihano bitegerezwa guhabwa abantu bafise uruhara mu ihingurwa ry'ibigwanisho bya misile balistike bikorwa na Irani hamwe nabo bose bakorana muri ibyo bikorwa. Ivyo bihano bikazofatirwa kandi igihugu cya Irani ku bijyanye no kwinjiza ibigwanisho muri ico gihugu. Bernie Sanders, umwe mu bakenguza amateka batemera iyo nteguro y'itegeko, avuga ko iki atari cyo gihe cyo gufatira ibihano mweni ivyo abanyagihugu ba Irani mu gihe ngo bari mu kigandaro cy'abahitanywe n'ibitero by'abiyahuzi. Tubutse ko President Donald Trump yaneguye akatari gaka amasezerano yega igihugu cya Irani hambavu y'ibihano kuri Irani. Abakenguza amateka bakavuga kandi ko batekanya urwandiko rufatira ibihano igihugu cy'u Burusiya ku bijyanye n'uko kivanze amatora ya Amerika mu mwaka uheze hamwe n'uruhara rwacu mu ntambara yo muri Syria no muri Ukraine. Kugira iryo tegeko ryemerwe rikazobanza kwemerwa n'inamashinga amateka ryongere itegeko igikumu na President Trump.
Urakoze Rosine kumakuru udushikirije. Bunaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini nyuma y'uko Leta y'u Burundi yagirije umuryango w'ubumwe bwa Buraya ko wakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Mu makuru twabashikirije hirya y'ejo ku munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu, umuryango w'ubumwe bwa Buraya waraye usohoye itangazo ryiyemeriza ibyo byagirizo. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza i Bujumbura araducira ku mayange ibyari muri iryo tangazo.
Muri iryo tangazo atanyiranirire cyane ubumwe bwa Buraya, ni ukuvuga ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura, buvugira buti turiyamirije amakuru amakuru bwavuze buti turiyamirije amakuru y'ibihuha yakwiragijwe nkana ko ubumwe bwa Buraya bufise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego no gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya rero ukavuga ko ayo makuru yakwiragijwe nkana, ugasubira kwibutsa ko politiki y'ubumwe bwa Buraya mu mahanga cyangwa politiki mpuzamahanga y'ubumwe bwa Buraya atari kindi ariyo gushyigikira no gukomeza demokarasi hamwe rero no gukomeza ibijyanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu mu isi yose. Muri iryo tangazo kandi rero umutegetsi w'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura abandanya abugira buti uwotorera umuti urama ikibazo cy'u Burundi ntiyosiga inyuma ibibazo by'agateka ka zina muntu uhereye ku bantu ku giti cyabo n'amashyirahamwe agejwe kugaharanira. Ubumwe bwa Buraya bugasaba bukibutsa yuko busanzwe bufitanye imigenderanire n'u Burundi kuva kera rwose, kandi butarota buhagarika gufashanya n'u Burundi. Nkikubwira ibijyanye n'ibyo rero, Fidel uwitwa Wolfram Veter ari nawe atwara ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya ngaha i Bujumbura, hari ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ati ikintu nyamukuru ubumwe bwa Buraya bufise ngaha mu Burundi gukora icyo yise priorite mu Gifaransa no gukingira agateka kazi na muntu hamwe n'intwaro rusangi. Agasubiramo nawe nyene agira ati ibyo nabyo duhamagarirwa mu isi yose.
None Eloge, izo nzandiko zari zaturutse he, zakozwe nande?
Izo nzandiko ga Fidele ntawuzi ngo zaturutse, ariko izo nzandiko leta yishimikije zaturutse mu kinyamakuru gica kuvuga rwa interinete cyitwa Burundi Facts, kitari gisanzwe kimenyerewe cyane, ariko ntawuzi ngo izina ry'umuntu yahize ahabona izi nzandiko ni izi, icyo bikora muri izo nzandiko zabonetse byaboneka amazina y'abantu batwara amashyirahamwe mbere bahigwa n'ubutungane bw'u Burundi yuko hari amafaranga bari bagenewe n'inzandiko bagiye baraherekanya aha rero umwe bwa Buraya bukabwavuze yuko izi nzandiko zakwiragijwe nkana kugira ngo bashyiremo amakuru y'ibinyoma ariko icyo gihe bukavuga yuko bwo bwari ko bufasha nk'uko busanzwe bufasha amashyirahamwe ahanya agati y'akazina muntu kandi ko atakinyegezwa kirimo
urakoze Eloge kuri iyo nkuru
urakoze nawe Fidel
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ku nshuro ya mbere mu manza za genocide zaburanishijwe hanze y'u Rwanda igihugu cya Suède kibaye icya mbere gihaye indishi abarokotse genocide batsinze urubanza rwa Berinkindi Claver inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
twari tuzi ko ibyo bintu rwose bya twarekeye nta ni ari uguheba sinzi niyo ariyo na n'ubu sindamenyere niyo ryaba n'ifaranga rimwe
batubaza bwa mbere twagira ngo nukudukinisha kuko amakuru batubaza twumvaga ari nko kudukinisha nyine nzagerageza kureba uko nanjye nta kongera kubiteza imbere
aba ni bamwe mu baturage bacitse ku icumu bavuka mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ni nyuma yo guhabwa indishyi z'akababaro n'umwavoka wababuraniye mu rubanza baregagamo Berinkindi Claver wahamijwe ibyaha bya genocide aba baturage bavuga ko bakomejwe kubazwa mu rubanza rwa Berinkindi ariko batigeze bizera ko amaherezo ashobora kuzaburanishwa ndetse ntibibwiraga ko bazahabwa n'indishyi z'akababaro
yari n'umucuruzi duturanye duhari imbibi bari baradusahuye ari ibintu n'abantu rero baza kwica abantu benshi babatsinda no ku murenge ibyo duhaye byose turabishimye cyangombwa ni ibihano nuko duhanira umuntu watugiye nabi
wowe ku giti cyawe yakwangirije iki
yewe ni ukuvuga nari ndi aho yishe muri komine nari mpari ni ukuvuga mu bikomere nakubitiye muri komine yari ahari kandi yabigezemo uruhare
ibyo bikomere ufite
no mu mutwe n'inkoni n'iki byose yari ahari
hanyuma wamenyese agaciro k'ibyo baguhaye cyane
nakamenye
nangahe baguhaye wowe
ni ibanga ryanjye
mubaregeye indishyi barenga 16 batandatu gusa nibo bogejejweho amafaranga batsindiye Maitre Coran Hidjamarsson ukomoka mu gihugu cya Suède yasobanuye ko batandatu bahawe amafaranga yakuwe mu mutungo wa Berinkindi Claver ufashwe na polisi ya Suède wede urukiko rugategeka ko yahabwa bacitse ku icumu bakorewe ibyaha ayo mafaranga ntabwo yigeze atangazwa umubare wayo Maitre Coran waburaniraga bacitse ku icumu yasobanuye icyagendeweho ngo ayo mafaranga agabanwe
and then the court decided how to share this money it's about
aragira ati urukiko rwafashe umwanzuro wo gutanga ayo mafaranga rushingiye kubikurikira niba warabuze umuntu wa hafi wo mu muryango ashobora kuba umuvandimwe mama cyangwa papa wawe cyangwa se niba yaragerageje kukwica uko ni kurukiko rwahisemo kuyagabanya rushingiye kuwahohotewe cyane ku ruhande rw'umuryango w'abarokotse genocide ibuka umuyobozi wayo wungirije Nkuranga Egide yavuze ko icyo bakeneye kurusha ibindi atari ubwici bw'indishyi zitangwa
ntabwo rwose abantu turega ari abayibura mu burayi bwose ntabwo icyo tukeneye tubakeneye ubu nabyumve neza wenda nawo mu miryango y'uyu bashije wakatiwe bazanabyumve ntabwo twebwe icyo tureba ari kuvuga ngo n'amafaranga gana gute bashobora gutanga abantu batsinzwe twebwe dushaka ni kugira ngo ubutabera bwubahirizwe ikintu cya impunity kirangire nirwo ugamba rudura turwa
Berinkindi yakatiwe n'igihugu cya Suède umwaka ushize avuka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu gihe cya genocide na mbere yayo yari umucuruzi ukomeye mu cyahoze ari komine Muyira muri Butare yashinjwaga gutegura no kugira uruhare mu bitero byibasiye abatutsi mu cyahoze ari komine ya Muyira muri prefecture ya Butare ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda urukiko ruri Stockholm muri Suède rwasanze kandi yaragize uruhare mu gitero cyagabwe ku gasozi ka Nyamure cyaguyemo abatutsi babarirwa mu bihumbi bari bahahungiye yafashwe mu 2014 atangira kuburanishwa n'urwo urukiko rwa Stockholm muri Suède rumukatira igifungo cya burundu umwaka ushize 2016 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje yarusha muri Tanzania bamwe mu bashinga amateka b'abarundi n'abanyarwanda bahora mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bavuga ko bababajwe no kuba barangije ikiringo cyabo badatoreye umuti ikibazo kiri hagati y'imipaka y'ivyo bihugu bibiri bahamagariye bashasha bazoza kubasubirira gushira imbere icyo kibazo
inkuru ya Pierre Clavan yo nkuru iyarusha
jewe ndumva nezerewe shimishijwe nuko nagerageje gukora uko nshoboye
uwo n'umunyarwandakazi Odette Nyiramirimo yahura n'umushinga mateka w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibiringo bibiri by'imyaka 10 arashima ko yaranguye iby'igihugu ca mutumye
ni ntaha mu Rwanda nzakora indi mirimo imirimo irahari si yibura kandi ndabona ntarasaza buryo navuga ngo ngiye kwicara
mugenzi w'abava mu gihugu kimwe James Ndahiro yaramaze imyaka 9 aserukira umugwi w'abagendana b'umuga iruhande yo gushima ku ntererano yatanze nk'umushinga mateka avuga ko haragahaze kubona ico kiringo kirangije hakivugwa matati ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi
ibihugu byasinye amategeko ashyiraho isoko rusange kugira urujya n'uruza rw'ibintu urujya n'uruza rw'abantu n'ukuvuga ngo turakingura imiryango kugira ngo abantu bashyire bizane bakoreraho bashoboye bacururizaho bashaka utwo dututsi n'izo mbagamizi racyahari hirya no hino hari utubazo twinshi abaturage bagenda batwereka
na Emmanuel Nengo umurundi yahora asarukira ubwoko bw'abatwa arafise bamwitwarariko w'imigenderanire itifashe neza hagati y'igihugu ciwe no Rwanda bompi bifuza ko abazo bakorera mu ngata bakwihutira gutorera umuti ico kibazo
bokuma bikorera ko bakabikurikirana bagatanga inyishu zitomoye kugira ngo abantu za bene igihugu borohigwe bashobore kubandanya ibikorwa byabo atangorane ngati y'u Rwanda n'u Burundi kugeza ubu icyo kibazo kirazwi na cyane cyane nka bene igihugu bakeneye gukora ibikorwa byabo niho twobona inyungu iyo nyakuri yinjira y'u Burundi mwaka no karere tworohegwa iyo uja ahantu ukagaruka atangorane ruva utuntu twabona imbaro twufise ugiye kudandaza urashobora kubukeneye kuba aho hakurya iyo muhira ariho ubona ko bikoroheye isoko ishowe kuri aruka cyanki nawe byivyiye gukurayo warukeneye kuza gushira mu gihugu iwanyu cyanki umutahe nawe umaze kukara uvuga ati ndanguye utuntu tuhanje hari yahakurya nkatanga amatagisi nkabishikana hano umuntu uze mu gihugu iwacu ibitari bihari biradufasha ni nacyo gituma bavuga ati nuko horereza uruza n'uruza niyo nyungu ubufise
iruhanda yabo Martin Duwimana umurundi ashima imana ko arangije kirengo ciwe akiri muzima kuko hari byinshi byari kumuhitana nkuko avyemeza ugegeze kubicegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 Uburundi bwamurungitse bwarashatse kumuhamagaza atararangiza ikiringo we na bagenzi we bane ariko biranka bazira ko badashigikiye umugambi wo gusubira kwitoza ko umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza
ariko igikuru nuko ndi muzima kandi mu nyuma y'iyi myaka 5 maze ngaha imana ikintije ubuzima izompa ivyo nkora inyuma yae yara hariho kazoza keza ni nkuko imbere yuko nza muri yara nari mfise ivyo nkora rero nahigi ibintu bitari bike narabaye mu Nyafrika wo mu buseruko gusumba uko nahora cabaye kibanza cyo gutanga no kuronka gukora ku bintu vy'inkora mutima kuri ibihugu vya Afrika yo mu buseruko
Jamari Mohigwa n'ubundi murundi wewe yaragize amahigwe yo gusubira gutogwa kugira ngo azogaruke mu kirengo gikurikira uwo nta numwaka umwe yari bwamare muri yo nama nshinga mateka kuko yasubiriye umufasoni Afsa Mosi yiciwe Bujumbura mu mwaka uheze avuga ko afise icazoshimangira n'itegeko ryasubijwe inyuma ryasaba ko ibihugu bitatu bishobora gukorana bigafata ingengo naho ibindi bitoba byitabye ibikorwa
tuzokwicara kugira ngo tugihagararire n'inguvu zacu zose ni ngombwa ngo buri gihugu kibe gihari kandi kibe giserukiwe bikwiye
ntibiramenyekana aho abazosubirira abashinga amateka mu kiringo gikurikira bazotangura ibikorwa byatumwe nuko igihugu ca Kenya kitaraheza gutora abagiserukira ikindi nuko harabashingwa manza bitwaye muri sentare y'uwo muryango kubera abazoserukira igihugu ca Sudan yepfo bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bategerezwa gutogwa n'inama nshinga amateka teka gico gihugu bya Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya America.
Cyiti muduteza amatwi uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kigufi cy'amagara y'abantu. Uyu munsi turavuga ku ngwara z'umutima. Mugenzi wacu Jean Mukankusi yaganiriye na muganga Evariste Ntaganda akora mu ishami ry'indwara zitandukira mu kigo cy'ubuzima cy'igihugu cy'u Rwanda RBC. Icyo kigo gishinzwe gushira mu bikorwa programme z'amagara. Muganga Ntaganda yatanguye asobanura byari bavuga ko umuntu afite ibibazo by'umutima.
Umutima yoguze indwara z'umutima. Umutima ni nyamimwe zishinzwe gukwirakwiza kohereza amaraso mu mubiri hirya no hino kuvuga ko kandi ifite ibice bitandukanye, ifiteho igice cy'imitsi, ifiteho igice cy'ibyumba amaraso anyuramo, ifiteho igice cy'utuntu tubuza amaraso gusubira inyuma y'umutima yateye. Kimwe muri ibyo bice rero iyo hagize ikigira ibibazo karwara umuntu abarwaye indwara y'umutima. Hanyuma rero indwara y'umutima zikaba ziri mu byiciro nka bibiri, nanone hakaba ari izi ndwara zivukanwa, hakaba n'izindi rero umuntu abona ari mukuru.
Izo umuntu avukana, umwana iyo avutse akavukana ikibazo cy'umutima bihita bigaragara cyangwa ni ibintu bimenyekana nyuma uko umwana agenda kura?
Hari igihe bitagaragara kubera ko henshi umwana yari mu nda akoresha amaraso ya nyina, umutima utangira gukora iyo akivuka. Noneho yavuka rero ubundi hari igihe bitagaragara, cyane cyane nko mu bitaro byacu hirya no hino mu masante de sante, aho wenda abantu bashobora kuba badafite ubwo bumenyi buhagije bwo guhita babibona. Ariko uko umwana akura ukurikije ibimenyetso bimugaragaraho, kwa kundi wereka umwana ikintu agakurikiza amaso, kwa kundi umwana atangira kukambakamba, yewe navuga ngo niyo umwana yonka ahenshi hari igihe bimunanira konka, kubera ko umutima ni inyama yohereza amaraso n'ibyo kurya mu mubiri hirya no hino. Iyo muri umutima urwaye rero ntabwo umubiri uba ubona ibiwutunga bihagije, noneho bigatuma uwo mwana ahora asa nk'aho adafite imikurire myiza.
Ubu se umwana ufite ikibazo cy'indwara y'umutima ashobora kubona ubufasha mu Rwanda?
Abenshi bafite ibibazo by'indwara z'umutima bavukana, abenshi ubuvuzi bwabo ni ukubaga. Hari ubwo usanga icyumba cy'umutima kimwe gihura n'ikindi kandi atari ko Imana yaturemye nangwa se atari ko umutima ukora. Ubu ni nk'urugero nkuhaye, bikaba ngombwa ko bafungura umutima bagafunga ahandi amaraso ahura adakwiye kunyura ahandi. Ahenshi indwara zivukanwa z'umutima ubuvuzi bwazo ni ugukoresha ubuvuzi bwo kubaga.
Abana se bashobora kubagwa? Abaganga murafite babaga umwana ufite ibyo bibazo?
Turacyafite iyo mbogamizi, ariko abenshi za ekipe zijya ziza kubaga zijya zitubagira abana babiri batandukanye bafite ibyo bibazo. Abandi nyine leta ijya igerageza kubohereza hanze, ariko nyine nkeka ko mu gihe kizaza wenda Imana izadufasha nangwa se leta irabifitemo ingufu. Urabona mu minsi yashize twari turi mu bintu bijyanye n'ibyo bita primary health care, ubuvuzi bw'ibanze. Ariko ubu ngubu Abanyarwanda aho bageze ni uko bagomba kuvuza izi ndwara nyine, bivuze indwara zipisipesiyarize niba ariko nabivuga mu izo ndimi z'abahanga.
Naho abantu bakuru bafite ibibazo by'indwara z'umutima bo izo bakunze kurwara neza?
Nakubwiye ko kurwara umutima ari kimwe mu bice by'umutima gishobora kurwara. Reka mfate nko ku ndwara zifata igice cyacyo kivuza amaraso gusubira inyuma, gihagarika amaraso kugira ngo batasubira inyuma umutima yateye, ibyo bita valvular heart diseases. Iyo ndwara tuyayibona kenshi mu baturage bacu ituruka ku infection. Abantu barwara za tonsillitis ziturutse kuri ma infection bakarwara, hanyuma nyuma y'igihe bikazikomplikamo bikazavamo babonye amaboko ku mutima kurwara. Kugira ngo abantu babyumve, abantu niyo tubigisha tubabwira abantu bakunda kurwara ibyo bita agapfura. Za gapfura afite ukuntu abaturage bacu bazirwara, noneho ntibazivuze neza, agakora ibyo bita kuzihara. Noneho rero iyo zivuwe nabi rero zivamo ingaruka y'indwara zitandukanye mu ngingo, ku mutima. Wenda tugarutse ku rwego rw'umutima, zangiza twa tuntu dushinzwe gutuma amaraso agaruka inyuma. Niyo mpamvu ubona abantu benshi barwaye nk'indwara y'umutima bakunda kubyimba amaguru, aba ari amaraso yiretsemo, bakunda kurwara, kunanirwa guhumeka, kubera ko amaraso henshi, amaraso umutima uturanye n'ibihaha, ari amaraso anyura mu bihaha gufata umwuka, guha oxygene. Noneho rero kugira ngo amaraso agende akigarukira nko mu bihaha, ibintu nk'ibyo ugasanga umuntu ufite indwara yo gukorora, afite ikimenyetso cyo gukorora kandi biturutse ko arwaye umutima.
Muri make ndumva hari ibintu byinshi dushobora kuganiraho mu bijyanye n'indwara z'umutima, ariko kubera igihe gito dufite nagira ngo mu gusoza ikiganiro muri makeya muhe inama abadukurikiye, abumva Radio Ijwi ry'Amerika, uburyo bashobora kurushaho kubungabunga ubuzima bwabo birinda izo ndwara z'umutima.
cyambere no kuba batarwaye no kwisuzuma umwaka wa kwisuzumisha ariko nyine iyo kubona ubona abantu baza gakeya n'umake abantu bakunze kuza kwa muganga barwaye kuza ari bazima ngo barebe uko bameze ntabwo bajya babikora umuco navuga ko atari mwiza ni mubi cyane kubera ko utuma abantu bajya mu byago bitari ngombwa abantu bakwiye kugerageza bakwirinda umuntu yo kugeza mu kabari kumwe za yose ngira ngo iryo jambo waburizi abantu hari ubunajya babamusha ngo ngiye nanywa amakwesi ngo nanywa amacupa atandatu iyo myaka umaze unywa amacupa atandatu uba ushyize umutima wawe umwijima wawe ku nkeke isahere yose uzagutera ikibazo uzahagarara ikindi itabi kera bajya bavuga ngo nta mupfu w'itabi ariko nyine byagaragaye ko abantu itabi ribica hari abapfu b'itabi abantu afata ibyo kurya yibikamwibikamo abenshi niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bajya gukora siporo cyane cyane nk'abo bakora imirimo yo mu mubiro ibyo yariye bisuke abitwike noneho arembe ubuzima niyo mpamvu ubona henshi abantu bafite gukora za siporo cyangwa se bafite imirire mizima ntabwo bapfa kurwara ziriya ndwara uko babonye
kwirinda biraruta kwivuza ndabashimiye cyane Dr. Evariste Ntaganda kuri ikiganiro tugiranye mbifurije kandi imirimo myiza mwakoze namwe inshuti kwa mwateze amatwi mwari kumwe na Eugenia Mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro byinshi ku ngingo zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu igice kinini cyo ku isi kirahimbaza umunsi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU wahariwe amabahari yo ku isi ivyo ni kwibutsa abantu akamaro k'amabahari ku buzima bwose kuri iyi si muri uyu mwaka ikivugo ni amabahari yacu kazoza kacu ikizoshimikirwa ko no gutorera inyishu ibintu bikozwe muri plastike bigiramira ibidukikije no kudata imicafu mu mabahari kugira bizotume kazoza kamera neza kurushiriza Amabahari ku isi afata hafi ya bitatu vya kane vy'ibice vyo ku isi. Akabagize ibice 97% vy'amazi ari ku isi. Amabahari azana ibirenga igice ca oxygen duhema, arafasha gutegekanya ibihe, arazimanganya umwuka wa dioxide de carbone, akongera gafasha ibinyabuzima bitari bike ku isi. Hafi y'igice cy'ibinyabuzima byose biri ku isi bizera ku mabahari kugira bibandanye kubaho amabahari arakenewe cyane kandi kubijanye n'ubutunzi ku isi kubera afise akamaro gakomeye ku byerekeye gutwara abantu n'ibintu no kwinezereza ibirenga ibice 95% by'ibiba munsi y'amabahari ntibiramenyekana ibiri mu bice byo hasi muri aya mabahari bishobora gufasha kuvura indwara zitari nke no gutorera inyishu ibibazo bitari bike Yamara ibice bigera kuri 40% by'amabahari biragiramiwe n'ibikorwa by'abantu bicafuza ayo mabahari kuroba amafi mu buryo burengeye urugero no kugeramira ibice biri ku nkengera z'ayo mabahari ikibazo gikomeye cyane cerekeye isigarira by'ibintu bikozwe muri plastic bimwe muri ivyo biva mu bwato buca mu nzuzi n'ibiyaga bigatahira mu mabahari hafi y'amatone metrike miliyoni 8 y'ibisigarira vya plastic bitahira mu mabahari uko mwaka utashe bishitse mu mabahari bitangura gusanzara bikicamwo ibice bito bito ibisigarira vya plastike ni ibibazo bikomeye cyane kubera bigeramira ibinyabuzima biri mu mabahari bifatirwa muri ivyo bisigarira cyangwa ivyo binyabuzima bikamira ivyo bisigarira abagira ubushakashatsi baratohoje ingaruka ivyo bisigarira bigira ku bwoko bw'ibinyabuzima biba mu mabahari burenga 650 ku munsi mpuzamakungu wahariwe amabahari Dutegerezwa kwibuka ko gufata neza amabahari yacu ari igikorwa cya twese ko tudashobora kuvyirengagiza ni muri iyo nzira tuzoshobora kuzigama amabahari yacu no kubona ko azobandanya kugirira akamaro abazokwaruka muri kazoza
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Aho ni naho duheraje ibiganiro byo kuri ino saha ngite mwese mwaduteze amatwi turabashimiye tubone n'akandi kanya ko gushimira badufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye Imana ibahezagire Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.